tugume aho mu Rwanda aho sentare yihariye iburanisha imanza Njabukambibe n'iziterabwoba yasubiye kumviriza urubanza rwa Paul Rusesabagina nabo baregwa hamwe iburanishwa cy'uno munsi gihariwe na Paul Rusesabagina yasavye ko sentare ibanza gufata icemezo ku kunyuruzwa yakorewe igihe yazanwa mu Rwanda ubushinjacaha bwo ariko buvuga yuko atanyuruzwa ryabayeho kuko ngo atayimenyetso uwagirizwa yerekana ko hari nguvu zakoreshejwe mu rugendo rwa mukuye Dubai gushika I Kigali bwa mbere muri sentare hagaragaye umunyedini Constantin niyo mwungere yemera yuko ariwe yashikanye Rusesabagina mu Rwanda amubeshe yuko amujanye mu Burundi I Kigali ni nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa
Mugiye cy'amasaha 8 bataruhuka ikibazo cy'uburyo Rusesabagina yagejwe mu Rwanda nicyo kihariye iburanisha Rusesabagina wahawe ijambo mbere niwe wazamuye ingingo nk'inzitizi avuga ko uburyo yagejwe mu Rwanda abufata nko gushimutwa umwunganira amategeko Jean Félix Rudakemwa nawe yashimangiye ko icyakozwe ari ubushimusi kuko Rusesabagina yageze mu Rwanda bitavuye ku bushake bwe ni ingingo yatewe utwatsi n'ubushinjacyaha bwavuze ko nta ngufu zakoreshejwe ngo uyu mugabo yisange mu Rwanda busobanura ko yagejejwe mu Rwanda hadakoreshejwe imbaraga ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rwumva uwo bwise umutangabuhamya w'ingenzi uwo ni umunyedini Constantin niyo mwungere ushyirwa mu majwi ko yagize uruhare runini mu gikorwa cyo kugeza Rusesabagina mu Rwanda Rusesabagina yahise azamura ijwi ko yihariye uyu munyedini yise umugambanyi Rusesabagina avuga ko yamaze gutanga ibirego mu Bubiligi ndetse no mu rukiko nyafrika rw'uburenganzira bwa muntu aho arega Musenyeri niyo mwungere kumushimuta urukiko rwanzuye gutega amatwi uyu munyedini ariko agafatwa nk'umutangamakuru aho kuba umutangabuhamya ubirahirira Aha ijambo Musenyeri niyo mwungere yavuze ko ari we wateze umutego Rusesabagina kugeza amugejeje Kigali mu ndege yihariye avuga ko yari yakodeshejwe n'umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha ariko ahakana ko hari ikintu kimusinziriza yaba yaramuhaye yavuze ko yafashe iki cyemezo nyuma yo kumenya ko ingabo za FLN za Rusesabagina ariyo zagabye ibitero mu Rwanda zikica abaturage b'abasivile Mbere yo kumutama umutego niyo mwungere yavuze ko yakoranye bya hafi n'abashinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda babanje kumuta muri yombi bamurega gukorana na Rusesabagina mbere yuko uruhande rwa Rusesabagina ruzamura inzitizi zishingiye kwishimutwa habanje impaka ndende zishingiye ku kuba ubushinjacyaha butaragize icyo buzivugaho mu nyandiko abaregwa hamwe na Rusesabagina ndetse n'abaregera indishyi baje kwinjira muri izi mpaka nk'umunyamategeko Moise Nkundabarashi yavuze ko uru rubanza rumaze gusubikwa inshuro nyinshi kandi rutarinjira mu mizi ibi kandi byashimangiwe n'uwo yunganira Calixte Nsabimana uzwi cyane ku izina rya Sankara uvuga ko Rusesabagina afite ubwoba bwo kuburana ndetse akanamugereranya n'umunyeshuri utinya ibizami kuba uko yagejejwe mu Rwanda byafatwa nko gushimutwa nk'uko uregwa bivuga cyangwa se niba yarafashwe byubahirije amategeko uyu mwanzuro utegejwe ku itariki ya 10 z'uku kwezi Jean-Claude Mwambutsa BBC Gaza Miryango I Kigali